nzamba
nzambira samirana
mwiza bakunzi b'amakuru ya radio inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 28 nyandagaro umwaka w'ibihumbi 2021 isango n'iry'amakuru mu kirundi muri kumwe na Josine Kaze sangwe ikaze mwese imyaka ibaye 21 abegwa bose n'ibibazo bya politiki y'u Burundi bashize umukono ku masezerano ya Arusha y'amahoro no kurekuriranira ko barundi mu mugambwe Uprona urongowe na Charles Nditije baranegura ko umugambwe uri ku butegetsi wasambuye ayo masezerano y'abarundi ugashira imbere inyungu zawo abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bagera ku 8 nibo boba basize ubuzima mu isanganya ry'imodoka yo mu bwoko bwa fuso yari bajanye mu rubanza rwitiriwe umunsi w'imbonerakure mu mugambwe uri ku butegetsi ibyo bikaba byabereye muri komine ya Gasogwe hafi y'umugwa mukuru w'iyo komine iri mu ntara ya Muyinga ikiganiro ku isoko co kuruno wa gatandatu tubabwira uko icaha co kunyuruzwa cifashe mu Burundi ni mu gihe buca makungu ahimbaza umunsi wahariwe ababuzwe irengero tubafitiye kandi n'amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri inondwi dusozereye ido nido ni mukanya
inzamba
Ndasubiye kubaramutsa duhere muri politique turi ku itariki ya 28 ukwezi k'umunani umwaka w'2021 haraheze imyaka 21 abarundi bemeje amasezerano y'amahoro yabereye Arusha muri Tanzania ayo masezerano yemejwe n'imigambwe hamwe n'imihari igwana 17 akayabonetse habaye ibiganiro bitari byoroshe byari birongowe na Nelson Mandela yahoze arongoye igihugu cha Afrika y'Epfo Ayo masezerano yaragenewe gutorera inyishu injyane zari zimaze imyaka indwi mu Burundi umuhari mu Mouvement d'Action Patriotique MAP Burundi buhire ukababazwa nuko ingingo zimwe muzigize ayo masezerano zahavuye zihonyangwa kuva kuri uyu wa 28 MAP Burundi buhire watanguje isekeza ryo kuyanagura nkuko bishikirizwa na Emery Patrick Igiraneza arongoye uwo muhari
bagomba gusubira kwibutsa abarundi na cane cane abakiri bato ko aya masezerano ari ngirakamaro ko aya masezerano ari yashikanye abarundi ku mutekano bamaranye iminsi itari mike mu kwifatanya n'abandi dusanzwe aducuditse twatumiye abandi adusangiye ukumva yuko aya masezerano ari ngirakamaro baba ari abari muri societe civile canke abandi banye politike harimo mbere n'abaroye muri ibi biganiro byashitse kuri aya masezerano twibaza yuko intererano yabo twibaza yuko ibyo baja kuvuga kuri aya masezerano bifise akamaro cane cane kugwaruka rutazi byinshi kuri yo ariko no kubandi bose bifuza gusubira kurabira hamwe iki kibazo c'amasezerano
Charles Nditije arongoye umugambwe ukona utemewe na leta y'u Burundi ahamagarira Burundi bose iyo bava bakagera guhaguruka bagaharanira ayo masezerano y'amahoro y'Arusha ariko arahonyangwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD avuga ko ushira imbere inyungu zawo gusunza iz'abarundi bose Professeur Charles Nditije
ayo masezerano uyakoze ko aba kudicaha gihambaye cyo guhemukira abarundi bavuga mbere yuko aba amenje nico gituma dusaba dushimitse ko abarundi bose imigambo yose amashyirahamwe yose abahutu abatutsi abakenyezi ugaruka kwibagira ibatandukanya rukaja hamwe kugira ngo rugire unani rw'intamenwa ko guhabuza no guharanira ayo masezerano y'Arusha n'ibyo bashimira yakomoka ko yazanye ituze mu gihugu dusabye abarongoye imigambwe amashyirahamwe yigenga n'abarundi bose bakunda igihugu cyabo ko bokwibagira ibyo byose byakahise kabi bakaja hamwe kugira ngo haranire ayo masezerano y'amahoro n'umutekano n'agateka kundi wese binabyo bizoca mukubahiriza no kunagura ayo masezerano yarusha nibwirizwa yakomoka ko twe turongwa yabandi dusabwe kwiyemeza ko ico gikogwa citeka kizokiza Burundi n'abarundi ikabukura mu kaga CNDD-FDD yabushizemo kitazokogwa na karere canke amakungu n'igikogwa cega ubwa mbere na mbere abarundi kwibwe cyane cyane turongoye abandi agurukire rero rimwe tubigishe tubaje imbere tubaremeshe batimbe na karengo hakuvyara bitinya bo byarabineshwa bikore ubuvuba na bwango nitwakira abavuga mu isanganya
amareta yo mu karere hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu yafashije Burundi kurondera inyishu y'ingorane bwahozemwo biciye mu masezerano ya Arusha asabwa n'ubu guherekeza Burundi ntibusubire kugwa mu kaga. Ivyo bivugwa na Federico Bamvugiyumvira arongoye urunani Sefora Arusha. Ivyo akaba abishikirije kuri igenekerezo rya 28 imyandagaro mwaka w'2021 aho imyaka 21 irangiye Burundi buteye igikumu ku masezerano y'amahoro ya Arusha. Federico Bamvugiyumvira asigura ko mwibwirizwa shingiro y'umwaka w'2025 mu gace karyo ka gatatu itegekanya ko kugira umurundi wese agira umutekano kwiye abarundi bose babwirizwa kuba mu mahoro no mu mutekano. Kurikira Federico Bamvugiyumvira.
Abanyepolitike bagiye kuganirira Arusha bamaze guca hirya no hino inkomoko z'indyane zo mu Burundi bahurikiye ku cyumviro cy'uko inkomoko z'indyane zo mu Burundi zifise imizi ibiri. Umuzi wa mbere ni wa politike wongera ukiyerekanira bimwe bidasanzwe mu gushamirana kwa moko. Umuzi wa kabiri ufatira ku buryo abanyepolitike bagwanira gufata ubutegetsi cyanke kubugumako. Guhera kuri ibyo bemeranije abariko baganira Arusha baciye biha intumbero yo kuzana mu Burundi yindi ntwaro ijanye n'ibya politike, ijanye n'iby'ubutunzi n'imibano, imico myiza n'ubutungane mu Burundi biciye mu ibwirizwa nshingiro rifatira ku buzima bw'abarundi no mu mico ngenderwako myiza y'abarundi bigasangwa ro mu mfundiko ya mbere kigabane cya mbere ngingo ya gatanu gace ka kabiri. Ni muri iyo ntumbero mfundiko ya kabiri ica ishimikira ku cyumviro ngenderwako cya demokarasi ya ntwaro rusange. Muri iyo mfundiko ko ya kabiri nyene handitswe ko kizira kikaziririzwa ko atamuntu numwe yorenganywa na leta canke n'inzego zayo. Ibwirizwa rishasha byo mu ntwarante mwaka wa 2025 kuvuga ibwirizwa nshingiro rirategekanya ibyankenerwa byose bijanye n'ubuzima bwa politike bw'imibano n'ubw'ubutunzi. Leta itegerezwa kugwanira uburenganzira ntasubirizwa bwa kiremwa muntu. Imfundiko ya gatanu nayo yari itumbereye gushira hamwe ya mareta yo mu karere n'amashirahamwe mpuzamakungu baherekeje u Burundi igihe bwariko burondera inyishu z'ibibazo byabwo kugira ngo butekane mu bya politike, mu by'imibano no mu by'ubutunzi. Ayo mareta n'amashirahamwe mpuzamakungu asabwa n'ubu guherekeza u Burundi kugira ngo ntibusubire kurwa mu kaga bwahozemwo nk'uko byibonekeje mu bindi bihugu.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Turabandanya no makuru yacu. Abantu 8 nibo bivugwa ko bahitanywe n'isanganya y'imodokari ryabereye hafi y'umugwa mukuru wa komine Gasogwe mu ntara ya Muyinga. Abo bantu n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bari bagiye mu birori byo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe ugwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD wabereye muri komine Gasogwe mu kiyaya ca Nyamuswaga. Bakaba bari mu modoka zitwara imizigo bita fuso bagerekeranye ko kandi iyo modoka ikaba yari kwiriruka cane nk'uko isoko rya radio Inzamba ribivuga. Imyidogo ni myinshi ku badandaza n'abaguzi bo ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga waburagijwe n'intwaro kuri uyu wa gatandatu umugambwe CNDD-FDD waruramutse uhimbaza umunsi mukuru wahariwe ugwaruka rw'imbonerakure. abadandaza bakaba babujijwe kugurura amazu bakoreramwo abandi bakabura aho basumira eka n'ingenzi zafata ibarabara rya Muyinga ngo zicanke ngo zimuyinga zikaba zitorohewe kuko iryo barabara rya ryugaye ku birometero bibiri impande zose guhera ahari ko habera urubanza mu kiyaya c'umwonga wa Nyamuswaga muri komine Gasogwe nkuko amakuru atandukanye radio Inzamba ya Ronse avyemeza ni inkuru dushikirizwa na Haul Nkengurutse
guhera mu gatondo ka kare cyane kuno wa gatandatu nta mudandaza n'umwe yararekuriwe kugurura imagazini canke ibutike eka n'abandi badandaza bato bato badandariza mu isoko nkuru ya Muyinga bene mu micungararo yaho nta n'umwe yararekuriwe kugira igikorwa na kimwe arangura kijanye no kudandaza nk'uko isoko ryacu ibimenyesha. Iyo ngingo yahungabanije ubuzima mu miryango kuko ababyeyi bamwe bamwe babuze aho basumira imikate, isukari canke izindi mfungurwa narirya ari ku munsi wa gatandatu w'ikiruhuko. Eka n'ingenzi zafata ingendo ziva imuyinga canke izaza imuyinga ziciye mu ibarabara rya Bujumbura Ngozi Muyinga ntizorohewe kuko zishitse ku birometero bibiri ahariko habera uwo munsi mukuru w'imbonerakure mu kiyaya c'umwonga wa Nyamuswaga muri komine Gasogwe zaca zigenda n'amaguru ibyo birometero bibiri eka n'abunguruza abantu ku mapikipiki benshi muri bo bagizwe n'imbonerakure bakaba batari bemerewe gukora akazi. Aho ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga ibiro by'amabanki amashirahamwe yo gutumatumanako bene ayo kuziganya no kuguranana bakaba ari bo bonyine bari bari kurewe gukora. Abanyagihugu bemeye kugira icyo bavuze bagatangazwa n'uburyo amamagazini na za butike byugawe aho ku mugwa mukuru w'intara kandi umunsi mukuru w'umugambwe wabereye ku birometero bishika 25.
Ikurikizwa ry'amabwirizwa yo kurwanya ikiza cha COVID-19 mu gisagara cha Rumonge bisa n'izibagiwe muri ico gisagara. Amakuru dukura muri iyo ntara yemeza ko ico kiza kimaze gufata abatari bake mu bakozi ba leta n'abikorera utwabo. Idonido na Beni Axela Kana.
Abantu ntacyo bibabwiye kubijanye no kubahiriza ingingo zo kugabanya irandagata ry'uwo mugera ku bibanza bihuriramo abantu benshi nko ku masoko yo muri ico gisagara abantu bararundana ntibatandukana nta n'udufukamunwa baba bambaye amazi yo gukaraba nk'isabuni ku bibanza bimwe bimwe ntayakiriho mu mamodokari yo kwiyunguruza aca amahera abafashe ingendo bambara ubufukamunwa ari uko bagomba bashikire aho igipolisi kiri eka no mu mashengero nta mazi abantu bakaraba imbere yo kwinjira jira ahari mu kwicara ntibatandukana na bukebuke amamanza atandukanye araba kandi izo ngingo nta na hamwe zishirwa mu ngiro iminsi mikuru n'amamanza birabandanye bikogwa ukuri kwamye ikindi muri ibyo bice byose bihuriramo abantu benshi abantu ntibareka kuramukanya mbere bakanahoberana nk'uko amakuru dukura muri iyo ntara abivuga ku bitaro bikuru bya Rumonge ho nyene niho hakajijwe ingingo zo kwikingira abiturize bitaro bakaba bemeza ko atanumwe yemerewe kuhinjira atambaye agafukamunwa kandi ko n'ibikoresho byo gukaraba byongerejwe hafi y'umuryango w'ibyo bitaro. Amakuru ava mu Rumonge akanemezwa n'isoko ryacu mu bitaro bikuru by'intara ya Rumonge avuga ko abaforoma batatu bo kuri ibyo bitaro batowe uwo mugera wa corona mu ntango z'iyindwi. Abarongoye ibyo bitaro bakaba baciye bategeka ko abakozi baho bo kwipimisha byihuta saho gusa iryo tegeko ryaranatanzwe mu bakozi bo mu biro vya komine Rumonge. Amakuru ava mu bakozi baho hakaba avuga ko umwe mu bakora mu nyandiko ndangamuntu yatowe uwo mugera wa corona ni kuwa gutegekwa kwipimisha bakaba biriwe kwipimisha kuri uyu wa gatanu nk'uko amakuru avaho kuri komine Rumonga bivuga. Hari abatowe uwo mugera kandi mu bundi buzi nko mu ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na ryitwa Ishaka Microfinance aho abakozi babiri batowe uwo mugera. Umukozi umwe mu bakozi mu biro by'ishirahamwe ryo gutumatumana ko amakuru Econet Leo nawe nyine yaratowe uwo mugera nk'uko amakuru ava aho mu Rumonge abivuga. Abo bose batowe uwo mugera bakaba biyugaraniye mu mihana yabo aho bariko barafatira imiti naho biruko bamwe mu banyagihugu bakaba bafise ubwoba ko hashobora kwandura abatari bake muri ico gisagara co mu bumanuko hamwe atacokogwa.
Abantu babiri harimwo umupolisi n'umunyezamu bari mu minwe y'igipolisi kuva ku munsi wejo muri komine Vyanda intara ya Bururi nkuko bimenyeshwa n'abakozi ba posita ngaho muri komine Vyanda ngo bakaba bafashwe ku mvo z'amatohoza inyuma yaho babomoreye ibiro vya posita vyo muri iyo komine ngo ibimaze kumenyekana ko vyibwe akaba ari telefone ngendanwa ikoreshwa ngaho kuri ivyo biro vy'iyo posita. ububiko bw'amafaranga ari bwo bita coffre-fort abakozi b'iyo posita bagiye kugurura mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu bakaba basanze umuryango udashobora kuguruka uwo mupolisi n'umunyezamu bakaba bafungiwe mu gasho k'igipolisi ngaho ibyanda ku mvo z'amatohoza Impunzi zigwiriyemo abakenyezi n'abigeme mu ikambi murongwe mu gihugu cya Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo barashima ko baronkejwe ibikoresho bibafasha kugira isuku yo ku mubiri izo mpunzi zigasaba ishyirahamwe HCR kwiyo mfashanyo yo kongerezwa ndetse n'ikiringo bayitangira ko kikaza kirubahirizwa ni inkuru dushikirizwa na Vanessa Muhiteka
Ishirahamwe ryita ry'impunzi ku isi HCR yatanze ifashanyo igizwe n'udutambara tw'isuku n'amasabuni ku bakenyezi mu ikambi y'impunzi y'imirongwe mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo abakenyezi n'abigeme baronkejwe utwo dutambara tw'isuku bamenyesha ko igitigiri ari gito bafatiye ku mwanya ucamwo kugira ngo baronswe utundi
twabyakiriye neza nka twebwe abamama dukora biratugora adipoketa makotegisi ngo naye ameza atatu ayo makotegisi ameza atatu ntabwo adushitsaho aherana n'ukwezi kumwe ariko ikintu mbona tubasabye niba tuzaduhereza ku kwezi kira ku kwezi turabona ni ibintu nabo nyene bo baba bazi kira ku kwezi natwe ko byama byatugoye bakwiriye kuza baduha ku kwezi zirya anya baduhereza n'iz'amezi atatu tuzikoresha ukwezi kumwe naho nyene hari n'ubudashobora gukoresha uko kwezi kumwe nka jyewe nitanze k'akarorero zijya baduhereza ngo n'iz'amezi atatu genda dukoresha ukwezi kumwe kubera iki imibiri y'abantu ntabwo ingana kandi ntimeze icyo kintu
icyo kibazo cy'igitigiri kidakwiye kiribonekeza kandi no ku mfashanyo y'amasabuni nk'uko abayaronswa babivuga kuri ibyo izo mpunzi z'imurongwe zishikiriza Radiyo Inzamba ntiyashoboye kuronka abasirukira ishyirahamwe HCR muri iyo kambi kugira ngo bagire icyo babivuga ko
Urakoze Vanessa Muhiteka mu gihe bucamakungu ahimbaza umunsi wahariwe ababuzwe irengero mu kiganiro ku isoko tubabwira ingene ibijanye n'ico caha byifashe mu Burundi ku isoko mu gishikirizwa na Emile Nibasumba
Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Abantu barenga 200 nibisekeza ndondeza gemeza ko babuzwe irengero mu Burundi kuva mu 2016 mu gihe kuri uwa mbere igenekerezo rya 30 myandagaro isi yose izohimbaza umunsi mpunzamakungu wahariwe ababuzwe irengero mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 28 myandagaro mu 2021 twashimye kuvuga ibijyanye n'icyo cyaha cyo gutuma abantu babugwa irengero icyaha gikogwa n'abari mu nzego za leta hamwe n'abacuditse na leta nyene muri kumwe na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze Mbega kugira ngo bivugwe ko umuntu yabuzwe irengero biba byagenze gute ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rirabisigura nk'uko tubibwirwa na Eloge Divin Remesha
kubwa ONU kugira ngo avuge ko umuntu yabuzwe irengero aba yahagaritswe yafunzwe yanyurujwe cyangwa akabuzwa umwidegemvyo mu bundi buryo ubwo ari bwo bwose bigizwe n'abakozi ba leta cyangwa bikozwe n'umuntu cyangwa umugwi w'abantu bahawe uruhushya cyangwa bashyigikiwe na leta ibyo bigakurikirwa no kwihakana ibyabaye no kwanka kuvuga iyo wafashwe ari agashyirwa aho amategeko abatagishoboye kumukingira muri icyo gihe ku ruhande rwaryo ishyirahamwe mpuzamakungu Amnesty International rivuga ko mu kibano cyangwa mu nshuti bataba bagifise amakuru y'ababo babuzwe irengero inyuma yo gufatirwa mu mabarabara cyangwa mu mihana yabo kenshi ababuzwe irengero ntibaheza ngo basubire kuboneka n'ikibarindiriye ntawe uheza ngo akimenye kenshi baraborezwa igufa bakaruhira kwicwa kubugwa irengero bisigaye bikoreshwa n'abafise ubutegetsi nk'umukenyuro wo gutera ubwoba bwoba ubwo bwoba buraheza bugashwara abegereye imijyango y'ababuze ababo cyo kimwe n'abanyagihugu muri rusangi nkuko Amnesty International libandanya ribivuga mu Burundi kuva mu mwaka 2015 abenshi mu batavuga rumwe na leta muri politike abaharanira agateka kazi na muntu umumenyesha makuru n'abandi banyagihugu barabuzwe irengero ubutegetsi bw'u Burundi nabwo gushika uno munsi bukaba atamatohoza kuri ico cyaha burakora gushika naho buhakana ko atabugwe irengero mu gihugu ishyirahamwe Fokode ribicishije mu isekeza ryaryo Ndondeza yerekana ko kuva mu mwaka 2016 abantu barenga 200 babuzwe irengero mu Burundi muri abo abagera kuri 30 babuzwe irengero kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi
kuva mu 2016 ishyirahamwe Fokode ribicishije mu isekeza Ndondeza ritohoza ibijyanye n'ababugwe irengero mu Burundi bagenzi bacu bo muri radio Inzamba na television Renaissance babajije urongo iryo shyirahamwe Pacifique nini nahazwe ko ibiriko biraba muri kino gihe bitoba bisa n'ibyabaye inyuma y'amatora yo mu 2010 aho abanywanyi ba FNL aribo byakoze ko cyane
akanya kose uzamva ngo hari umuntu anyurujwe uzamva ngo hanaka ngo hari umuntu yahagaritswe uzamva ngo hari umuntu babuze yagiye wabaza baribo no muri kino gihe ukumva ni abanywanyi ba CNN ya gatogwasa nyene hakabamwo n'abanywanyi ba MST n'abandi atavye imigambwe usanga iri kwiravugwa ko barimwo muri kino gihe umuntu rero arashobora kubona ko hari isano mugamo akabaho n'ibihushane ibihushane nuko mu 2010 ibiziga byaratogwa byaraboneka n'inyuma yaho ariko muri kino gihe abantu baranyuruzwa nta umenya iyo bajanywe icyo nico nombora mbona ko bitandukaniye kugusa nayo ubundi mbona ibiriko biraba bifise ishusho rinini cyane hanyuma uravye isiguro ishobora kuba iri inyuma yavyo mu 2010 umva ho twari tuvuye mu matora nyene kuko byarabandanije 2011 12 gushika kuri 13 intumbero yaboneka kwari ugusambura gose imizi n'inkingi z'umugambwe FNL yagwasa kuko batinya ko umugambwe ushobora gukomera bagasanga mu yindi myaka barahiganywe bashaka guca amaboko agatongwasa abura bakoresha mu gihugu hagati hanyuma n'abantu baba FNL batinye babone yuko kuba mu mugambwe bishobora kwakwegera ahubwo batere bahungira muri CNDD-FDD nivyo byaboneka ico gihe kwari ugutuza aba FNL no gukinguvu uwo mugambwe
Pacifique nini nahazwe avuga ko naho ubu ivyo kunyuruza abanyagihugu bije inyuma y'amatora nko mu 2010 hari uwundi mugwi w'abanyuruzwa wiyongereye ko
umuntu aravye ko amatora aheruka yagenze biraboneka ko umugambwe uri ku butegetsi ushobora kubutinya cyane CNL bakaba rero bagenda gahoro gahoro bagenda bafata abantu bafise ico bamaze muri uwo mugambwe abantu bashobora guhuza abantu benshi abantu b'inkerebutsi ndaje nk'ibyashikiye Elia Ngomirakiza atwara umugambwe CNL muri commune Mutimbuzi yari umuntu w'inkerebutsi twebwe twahita umuzi cyane twaraganiriye kenshi yaratabarije abantu benshi cyane bari bagiye banyuruzwa muri uwo mugambwe yari umuntu umva kwitwarisha umugambwe wiwe yari mu mugwi w'abajejwe umutekano w'ingendo za gatongwasa mu gihugu hagati kandi muri iyo serire y'abajejwe ingendo za gatongwasa siwe wenyine hari n'abandi dufise bari bagiye baranyuruzwa kakujya kwa Elia n'abandi rero bagenda bafatwa bo muri CNL n'abantu bona babafise akamaro kanini muri uwo mugambwe ubundi mugwa kabiri w'abantu baboneka bariko barabuga irengero n'abantu menga begereye MSD n'abashobora kwabegereye umuhari Red Tabara muri kino gihe biboneka ko ubutegetsi umenga burafise ubwoba bw'ibitero bukaba butabona abagira batere abaribo ukacumenga bugenda buracyakisha cyane nta umenya ko ari ibintu by'abaregana cyane ari ibinyoma babesheranira mugabo hari ico kintu cy'abantu ariko barafatwa bagirizwa ngo barakorana n'imigwi y'abagwanyi jere ngirageje gusigura ibiriko birabubu mbona ku bwa mbere harimo iyo ntumbero y'ukwaka ingufu n'ubu umugambwe CNL no kutera ubwoba hakaba n'intumbero ya kabiri y'ukwikeka abantu bo bashobora gukorana n'ikiroberi n'imihari y'abagwanyi mu gihe ubutegetsi butabona abo bantu baribo bukamera nk'ubucyacisha bukaza burafata abantu benshi cyane impanuro yonyine n'utanga no kwivyo bintu bihagarika kuko be nivyo no muri kahise nacyo byashoboye gukiza ahubwo bitera bigwiza abashavuye bigwiza nabo hababe bajya no muri yo mihari kubera ishavu nakarenganyo kaba karimwo guhonyora agateka kaje na muntu kubujyo bukabije be nubwo bivyara akazika mu mitima y'abarundi ejo kashora kudushikana ahantu habi cyane aho nubwo butegetsi butazoshobora kubihagarika
mu butumwa bujanye n'umunsi wahariwe ababuzwe irengero bucuhimbazwa umunyamabanga mukuru wishira hamwe mpuza makungu ONU avuga ko icyo cyaha kibandanya gikoreshwa ku isi rimwe rimwe nk'icyitwazo cy'ukugwanya ubwicanyi n'iterabwoba ariko Antonio Guterres agasigura ko ugufata umuntu akabugwa irengero bibujijwe mu buryo ubwo ari bwo bwose n'amategeko mpuza makungu aha rero akaba ari naho ikiganiro ku isoko kigarukiye turabashimiye mwese mwadutse zabiri mwari kumwe na Emile Nibasumba naho ubutaha
cyari ikiganiro ku isoko
dusozere ku makuru yanditswe n'ibinyamakuru tuyasomegwa na Alice Akimana
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Indamba.
Kaze ntutibagenzi mu makuru yanditswe n'ibinyamakuru. Tuyatangurire ku bijanye na politike nkuko byandikwa n'ikinyamakuru iwacu. Kurondera impane nibyo bisigaye biranga intwaro ya ndayishimiye. Byandikwa n'ico kinyamakuru. Kwigenekeza rya 9 mu kwezi kwa 4 uno mwaka abakonta bure bose b'amakomine barakuwe muri ako kazi. Kubwo ikinyamakuru iwacu ngo barazingamitse itozwa ry'amatagisi yinjira mu makomine bayifashijwemo nabo basubiriye ubu abandi bashikiriwe bari kwaranyinyurana bakaba arabacamanza ibyo ngo bituma umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yerekana ko asangiye umubabaro n'abadatunganirizwa n'ubucamanza ku ruhande rumwe ku rundi naho ngo no kwikundwa kaza kubihangange bya CNDD-FDD mu kwerekana ko ari mu nzi imwe n'umukuru w'inama nshingamateka uwo nawe ni Gerard Ndabirabe mu nama yagirishije ku igenekezo rya 8 mu kwezi kw'indwi uno mwaka muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba yavuze nduguriye twa mugina kokura abacamanza bose hanyuma tukabasubiriza inararibonye zo ku mitumba imanza ntizoshiba muragabe ndugaye twa mugina hano makuru yanditswe n'iminyamakuru tuyabananirize mu by'imigenderanire Ni gute Burundi bushaka kwisubiza umutamana mwishyiramwe impunzi amakungu ONU ni kibazo ikinyamakuru Jeune Afrique kibaza kuri yari kugwenge abajejwe imigenderanire b'abarundi ntibicaye intumbero kwanka ko umugwi wa ONU ujerwa amatohoza mu Burundi utokongerwa ikiringo nico gituma Burundi bwiteguriye kuja mu nama y'urwego rwa ONU rujejwe gatera kazi na muntu izoba kuva ku igenekezo ya 13 ukwezi kw'icenda Mushiki tariki 8 zo kwezi kw'icumi uno mwaka i Geneve mu gihugu cy'u Busuwisi ngo kazobara kajyo ko kwerekana makungu ko ikindi kiringo cuwo mugwi washinzwe mu 2017 kidakenewe kubishanya n'ubutunzi ikinyamakuru Burundi Eko cyandika ku kigega cyo gufashanya cha Afrika kimaze imyaka 46 kivutse u Burundi biri mu gihugu 15 byashinze ico kigega bumaze kuronka ifashanyo y'ico kigega yababa hafi ibice bibiri kwijana no kuvuga imiliyari 13 n'imiliyoni 8 z'amafaranga y'amasefa mu marundi akabangana na miliyari 30 Safia Tujaku arongoye gisata cy'imigenderanire no gutuma tumana ko mwico kigega amenyesha ko u Burundi ayico gihugu kimaze kuronswa amafaranga make ugereranije n'ibindi bihugu nayo ikigo kijejwe ubudandaji n'amahinguriro mu Burundi kivuga ko bituma no kutamenya neza iby'ico kigega hamwe n'ibihe by'intambara u Burundi bwaciyemo mu gusozera ano makuru yanditswe n'iminyamakuru tubabwire ayavugwa mu gisata cy'amagara y'abantu aho abategetsi b'u Burundi bavuga ko ikiza cya coronavirus kigabanuka ariko bakanka gutanga ibitigiri byandikwa na SOS Media umunyamabanga nayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu nama yabaye ku igenekezo ya 2025 kuno kwezi ikoranije umugwi ukurikiranira hafi ibya COVID-19 yavuze ko atagiteye ubwoba yaboneyeho akabyo ko gushimira abanyagihugu ngo kuko bubahiriza amabwirizwa yo kwirinda ariko rero arumenyesha makuru yamusabye gutanga ibiharuro bivyemeza nzoriro nkankuze yishuye ko bitari hafi kubwico kinyamakuru amatohoza cyakoze yerekana ko ico kiza icishi birenze urugero mu gihugu no mu mavuriro atandukanye. Aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru. Mwakoze mwese mwatwumvirije. Arisa k'Imana nayo bashikirije, ndabifurije kuroranirwaho muri hose n'agahindukira.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Akoze Alice Akimana kuraya makuru yanditswe n'ibinyamakuru ari nayo nciye nsozera ko ano makuru. Ndabashimire kuba mwaduteze amatwi, mugire akaruhuko keza ko gusozera ino ndwi mu banyi no mu byanyu naho ubutaha.